mwumvanira radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije imiryango yabuze abayo mu basirikare baguye muri Somalia nyuma y'igitero bagabweho n'inyeshyamba za Al-Shabab. Agaton Rwasa utavuga rumwe na leta arasaba ko leta yatanga amakuru yuzuye ku byabaye.
Abafata bari muri Somalia ni abana b'u Burundi, igihugu cyaguze. Ndivyo bavyiza rero yuko amakuru y'ingorane zashikiye abari mu butumwa ku izina ry'igihugu cyomenyeshwa bene kubatuma atanakimara ariko barabivuga ko
umukuru w'ishyaka CNL Lagaton Rwasa. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashinja guverinoma y'u Rwanda uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina watanze ikirego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta y'u Rwanda ifite gusubiza kugeza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu kuri ibi birego itagira icyo ishaka kubivugaho, urubanza rugakomeza.
Umwe mu bunganira umuryango wa Paul Rusesabagina ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane Nini na Hazwe.
Venuste reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Usenare nkuru muri Guinea yatangaje ko Alpha Conde yahoze ari president w'ico gihugu n'abandi bategetsi 30 bahoze bari muri leta yiwe bagiye gukurikiranwa ku vyaha birimwo ivy'ubwicanyi, kunyuruza abantu, guhohotera kiremwa muntu, guta mu mvuto abatandukanye bidaciye mu mategeko, gufata ku nguvu abakenyezi, gusahura ubutunzi n'ibindi vyaha. Mu bahoze muri leta ya president Alpha Conde bagirwa n'ivyo vyaha harimwo uwahoze atwara sentare yubahiriza izwa ibwirizwa nshingiro rya Gine, wahoze atwara inama nshinga mateka y'ico gihugu, wahoze ari umushikiranganji wa mbere abashikiranganji batari bake, abahoze batwara inzego z'umutekano na bamwe mu bahoze ari abashinga mateka. Abari ku rutonde bose basabirwa kutemererwa kuva mu gihugu, ubutunzi bwabo bwose bugafatwa, abari hanze y'igihugu nabo bagasohorerwa imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika. Urutonde rwashizwe ko umukono n'umushikiriza manza mukuru wa Gine ariwe Alphonse Charles Wright, kopia rwo igahabwa amenyesha makuru gwerekana ko ivyaha vyegekwa kuri president Alpha Conde n'abahoze muri leta yiwe vyibanze ku myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwabo. Sentare nkuru ya Gine yerekana ko amatohoza yakozwe nyuma y'ivyagirije vyatanzwe n'urunani ruhurukiyemwo amashamwe yishinze guharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro muri Gine. Urunani FNDC mu mfunyafunyo rwasavye amatohoza nyina rwo rwagiye imbere mu gutunganya imyerekano yo kwiyamiriza manda ya gatatu ya Alpha Conde mu 2019. Ubutegetsi bwa Alpha Conde w'imyaka 84 bwatembagajwe muravyibuka n'abasirikare mu kwezi kw'icenda ko mu 2021. Mu 2022 yari yitoreje manda ya gatatu inyuma yo guhindura ibwirizwa anshingiro. Ikigega cha Onuchita Habana UNICEF gitangaza ko ibice 17% vy'amashure gifata mu mugongo mu buseruko bwa Ukraine ari amaze gusenyuka kuva Urusiya butanguza ingwano muri ico gihugu. UNICEF isigura ko ibi biharuro vyerekana ko ku mashure 6 ifasha muri Ukraine n'imiburiburi rimwe ryasenyutse. Mu ndwi heze ico kigega cha Onuchita Habana cemeje ko Urusiya bwagavye ibitero ku mashure n'imiburiburi 2 ayandi arengije na muri rusangi. Niyo UNICEF yemeza ko Uburusiya bumaze kubomora kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri butangura gutera Ukraine. Mu bindi biharuro bishasha, UNICEF yemeza ko abana baharurwa mu majana ari bamaze kurwa mu ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yatowe ko ubwandu bwa virusi ya corona. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwatangaje ko Blinken mu kurindira ko akira akazi kiwe agiye kuba arakabandaniriza ku buhinga bwa none agakorera mu muhana iwe. Ubwo bushikiranganji bukemeza ko Blinken yafashe dozi zibiri za virusi ya corona akanarenza ko ni ya gatatu kandi bukavuga ko atarembye. Mu bakorana vya hagufi akenshi n'umushikiranganji w'imigenderanire imigenderanire ya Amerika n'andi makungu harimo president wa Amerika Joe Biden aha ubushikiranganje bukavuga ko Biden na Blinken ariko harizi imisi batabonana begeranye kuri ubwo atabwandi yoba yaramuhaye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu akabavuze ko ijambo rya Anthony Blinken ryari gitezwe cyane kuri politike y'Ubushinwa uno munsi kuwa kane ryaciye risiba kubera uburwayi bwiwe hagataho Anthony Blinken ari mu bari kwivuna umusase kwabaye kuwa gatandatu hagati ya president wa Amerika n'amenyesha makuru bakora ku nkuru ziwe umunyarwenya Trevor Noah ari muri benshi bitabiriye ibirori byo kuwa gatandatu ajajura yiswe umugoroba w'ubwandu bwa corona Dusozere kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport imayo umukinyi w'umupira w'amaguru Diego Maradona yari yambaye mu higanwa ry'igikombe c'isi yose yabereye muri Mexique mu 1986 yagurishijwe amadolari ya Amerika imiliyoni 9,300,000 ico gihe Maradona yatumiye ekipe ya Argentine yakinira itsinda y'Ubwongereza ibitsindo birimo ico yinjije akoresheje ikiganza ciwe ico gitsindo gihava gica gitazirwa igitsindo c'ukuboko kw'Imana Iyo mayo yateje igicamunara ku buhinga bwa none nico gikoresho ca mbere co mu mpira w'amaguru kidandajwe amafaranga menshi emidondoro yaguze uwo mpira Maradona yatsinze yambaye mu 1986 ariko ntiwatangajwe yinjiza igitsindo cahesheje igikombe kipe yiwe mu 1986 Maradona yasiguye ko ari igitsindo cinjijwe n'ukuboko kw'Imana hakoreshejwe umutwe wa Maradona Maradona afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakunzwe kandi bagakina neza yashengeye mu 2020 ku myaka 60 akatari gake yagiye avugwa ko kunywa ibyayuramutwe byinshi birimo na za kokayine
urakoze Diane ni nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyeko rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije imiryango yabuza bayo basirikare baguye muri Somalia nyuma y'igitero bagabweho n'inyeshyamba za Al-Shabaab kuri wa kabiri umubare w'abaguye muri icyo gitero ntuvugwaho rumwe leta y'Urundi ivuga ko haguye 1025 bagakomereka abandi 5 bakaburirwa irengero Al-Shabaab yo ivuga ko yishije 173 umusirikare w'umurundi utarashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye ijwi ry'Amerika ko hapfuye abasirikare 30 inkuru irambuye eloje wirikaneza
amakuru yuzuzanya hamya ko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi bishwe abandi 20 barakomereka mu gitero cha Al-Shabaab cabereye mu kigwati cha El Baraf ku birometero 150 mu buraruko bwa Mogadishu niko bamwe mu bategetsi bavuze Intwazangabo y'umurundi yabwiye ijwi rya Amerika igisata cy'urimi rw'igisomali ko abasirikare 10 baguye aho nyene mu gihe abasigaye bagiye gucikana bitewe n'ibikomere yanemeje ko akira abandi basirikare baburi burengero Umuhari wa Al-Shabaab wa yamanze ko wishe abasirikare 173 muri ico gitero ukwigamba bigoye gukenguza mu buryo budahenganye irindi soko ritandukanye n'irya mbere ryabwijwe rya Amerika igisata cy'urimi rw'igisomali ko abasirikare 161 ari bo bari muri iyo kambi igitero cagabwa indongozi y'umurundi yemeje ico gitigiri iyo ndongozi y'umurundi yabwiye igisata cy'igisomali cy'ijwi rya Amerika ko abasirikare bari bafite amakuru ko Al-Shabaab yari kiyegeranya mu kigwati cyo muri ako karere amasaha 10 n'umunani imbere yuko igitero kiba yavuze ko abasirikare baciye bitegura kwirwanako maze bimbi binogo yamenyesheje kunyeshamba zigera ku 250 arizo zateye iyo kambi yavuze ko icyatunguye abasirikare yari amabombe yaturikijwe na Al-Shabaab ku irembo ry'ikambi amenyesha ko izo nyeshamba zakoresheje amakamyo 3 yuzuye amabombe hakaba haturikijwe amabombe afite uburemere bwa babiro 20 kuri iyo kambi Iyo ndongozi yemeje kwimwe mu makamyo yarimwe umwiyahuzi ariyo yononye ibintu byinshi. Mu itangazo ryo bushikanganje bwo kwivuna abansi bwayo leta y'u Burundi yari yatangaje ko abasirikare bayo 10 bishwe, batanu barakomereka, abandi 25 nabo baburirwa irengero. Uburundi bwanavuze ko bagwanya 20 Al-Shabab bishwe muri ico gitero. Ku rubuga rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atamajambo yoronkagije yo kwiyamiriza ico gitero c'iterabwoba cakozwe ku ngabo z'u Burundi. Yanditse ati, nifadikanije na Afrika yose yabuze abahungu n'abakobwa nkabamfashe kano kanya kugira mpoze imiryango yabuze. Umuryango umwe bwa Afrika, leta ya Somalia na ambasade ya Amerika i Mogadisho bose bataye ivyatsi ico gitero ca Al-Shabab. Umukuru w'umwe bwa Afrika, Mustafa Kim Mahamat, yubasha abasirikare b'Abarundi bishwe, avuga ko ico gitero bunyamaswa kitazogabanya inguvu z'inteko z'umwe bwa Afrika mu gushigikira Somalia. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Somalia n'ayandi makungu yahamagariye amakungu guhu uburyo buhagije ingabo za Somalia n'iz'umwe bwa Afrika buzishoboza gutuza iterabwoba muri Somalia. Ambasade ya Amerika i Mogadisho yahujeje imiryango yabuze maze yifuriza ubukira vuba abasirikare bakomeretse. Umukuru w'igisagara cya El Baraf, Abdulhai Haji Muhammad, yabwiye ijwi rya Amerika ko ingwano yo kuri iyo kambi kuwa kabiri ari iya mbere ikomeye kurusha izindi zose zari zimaze kuhabera. Intambara nk'iyi ntiyari bwigere iba muri kano karere, niko yavuze. Yongera ko ati, yari ingwano ruhasha. Yavuze ko abasivile babiri bishwe, abarenga 10 barakomereka. Iki gitero nico ca mbere simusiga kibaye ku ngabo z'umwe bwa Afrika kuva igikorwa cazo gihinduye izina n'imikorere yo mu ntambara haraheze ukwezi. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kemeje iki gikorwa gishasha kacise umugwi mfata kibanza wo guhagararira amahoro muri Somalia ukaba ufite igikorwa co kugabanya iterabwoba rikorwa na Al-Shabab, ukomeza inzego za Somalia z'ukwivuna umwansi hamwe no gutegura guha burundu amabanga yose inzego z'umutekano za Somalia. Uwo mugufise ikiringo co kugera mu mpera z'ihumbi 2024 ubwikorera ku butaka bwa Somalia. Mu mwaka wa 2019 mu kwezi kw'icyenda abandi basirikare 12 b'Abarundi barishwe muri Somalia mu ntara ya Shabelle yo hagati mu manuko bushyira uburengero bw'umugwa mukuru Mogadisho, mu gihe amezi abiri imbere yaho abandi ndwi barimo intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru bari biciwe ahitwa Balad ku birometero 30 za Mogadisho, nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bari bahari akemezwa n'igisirikare cy'u Burundi yabitwemereye. Uburundi bwatanguye kurungika ingabo muri Somalia kuva mu mwaka w'2007. Icyo gihugu cya kabiri nyuma y'Ubuganda gifite abasirikare benshi bakaba barenga 4,400. Ibindi bihugu bifite ingabo muri Somalia ni Ethiopia, Djibouti, Ubuganda na Kenya.
Umushinga mateka Agathon Rwasa, nawe mukuru w'ishyaka SNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi, yamaganye icyo gitero asaba leta guha amakuru y'imvaho Abarundi mu gihe ibyago byabe nako kageni bibaye. Agathon Rwasa yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu nama nshingamateka nta makuru ajanye n'ibyo yigeze tubwirwa, kandi sinakamenyero kaho niba nashaka. Ariko kuba ku muri iryo tangazo ryanditswe rigasohorwa no kubera yuko ivyiryo baryaguye muri Somalia byatemwe gucana cyane ko mu mbuga mugurukana bumenyi kuvejo gushika mu gitondo kari agacerere ka leta. Rero twavuga tuti leta irakwiye gufata ya mbere kugira ngo imenyeshe Abarundi ibiri ko birabashikira, kubera yuko abasada bari muri Somalia ni abana b'Urundi, igihugu cyabuze. Ntibyoba byiza rero yuko amakuru y'ingorane zashikiye abari mu butumwa ku izina ry'igihugu byomenyeshwa bene kubatuma atanakimwe ariko barabivuga ko bituma twabasaba ko uva mu gacerere.
Itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi rivuga ko Abarundi, abasirikare b'Abarundi baguye muri icyo gitero ari 10. Ayo namwe niyo makuru mufite?
Imbuga ngurukanamumenyi ivyo zavugeje n'ibitigiri binini yabiteye ubwoba rwose. Mugabo ntitwofata ngo bariya nibo bavuze ukuri cyangwa bariya nibo bagize iki. Igikuru ni uko dutahura yuko ingorane zarashitse. Ibyo batangaje nibyo umuntu afata ko byoba ari byo. Oya, nayo
umushingamateka Agathon Rwasa nawe mukuru w'ishyaka SNL avugana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi
umuryango wa Paul Rusesabagina urashinja guverinoma y'u Rwanda uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina watanze ikirego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urasaba indishyi zingana na miliyoni 400 z'amadolari. Kuri uyu wa kabiri uyu muryango n'abanyamategeko bawunganira bakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru basobanura ikirego batanze gisabira uyu muryango impozamarira. Tim Harris Ishimwe.
Mu kiganiro wagiranye n'abanyamakuru wa kabiri wa muryango n'abawunganira mu mategeko basobanuye ishingiro ry'ikirego kuri Leta y'u Rwanda. Abanyamategeko barimo uwitwa John Ives bagarutse ku kuba Rusesabagina yarajyanwe mu Rwanda akuwe ku butaka bwa Amerika, aho yumvikanishije ko uburyo yageze mu Rwanda ari ishimuta kuko bitakurikije amategeko. Kuri ibyo John Ives akagira ati:
"We cannot allow
Ntidushobora kwemera ko hari umuntu ushimutirwa ku butaka bwa Amerika mu nzira izo arizo zose." Abajijwe impamvu iki kirego baregamo Leta y'u Rwanda cyatangiwe hano muri Amerika, umunyamategeko John Ives yasubije ko impamvu ari uko icyaha ariho cyakorewe, anongeraho ko ariho hari ubutabera bwizewe.
"We believe that the American court system is the only court system that can truly render a fair..."
Aba banyamategeko bavuze ko Leta y'u Rwanda yahawe igihe ntarengwa ku bijyanye n'iki kirego.
Leta y'u Rwanda ifite gusubiza kugeza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu kuri ibi birego itagira icyo ishaka kubivugaho urubanza rugakomeza.
Kimwe mu bibazo byabajijwe n'abari bitabiriye iki kiganiro ni ukumenya niba hari ibimenyetso byashingirwaho urukiko rukemeza ko icyo ari icyaha, mu gihe narwo ubwarwo rwakikorera iperereza. Undi munyamategeko Kate Gibson wunganira umuryango wa Rusesabagina yagize ati:
"Thank you very much.
Ndagushimiye cyane. Mu by'ukuri ibyabaye kuri Paul Rusesabagina ni ibintu bibabaje ku buryo byageze no ku rwego rwo gukorerwa iyicarubozo. Itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryarebye ukuntu ifungwa rya Paul Rusesabagina ryagenze, ndetse rinareba igihe cy'iminsi igera kuri 4 bitazwa aho ari. Yajyanywe mu Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8, yongera kugaragara mu ruhame imbere y'itangazamakuru ku itariki ya 30.
Kate Gibson yavuze ko Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, aho yishyuye indege yamujyanyeyo, agashimangira ibi avuga ko na Johnston Businge wari minisitiri w'ubutabera nawe ubwo yabyemereye ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo ya Al Jazeera. Leta y'u Rwanda yumvikanisha ariko ko itabwa muri yombi rya Rusesabagina ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze guhungabana. Aba banyamategeko basabira umuryango wa Paul Rusesabagina impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika mu gihe urukiko rwabyemeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho. Kugeza turangiza gutegura iyi nkuru, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda yatwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone adusobanurira ko ari mu nama ko yaza kutuvugisha irangiye.
Urakoze Tim Harris Ishimwe. Nibutse ko Leta y'u Rwanda yahawe igihe cyo gusubiza kuri ibyo bibazo kizarangira ku itariki ya 8 z'uko kwezi, ni ku cyumweru, itagira ikishaka kubivugaho urubanza rugakomeza nk'uko byasobanuwe n'umwe mu bunganira umuryango wa Paul Rusesabagina.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bavanywe mu manegeka ariko babuze amikoro. Abo ni urubyiruko rutuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, baravuga ko bakeneye imyuga yabafasha kugira ngo biteze imbere. Leta y'u Rwanda yatuje imiryango igera kuri 200 muri uwo mudugudu. Eric wagira ubusa yarabasuye.
Hano ni muri parikingi ku buryo ufite imodoka aravuga parika, isaru wasuwe na wafite imodoka nawe araza gaparika nta kibazo.
Bwana Abeli Mbyariyehe, umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, arawutambagiza Ijwi rya Amerika.
Amwepfo ni mu gikari ari ku marembo, aba nabo ya ni amarembo yabo, ibikari byo birebamo hagati.
Ni umudugudu watujwemo abaturage bo mu turere tw'umujyi wa Kigali bari batuye mu manegeka. Madamu Sara Nyiramuhire ni mutwara sibo muri uyu mudugudu, yahoze atuye mu manegeka yo mu Myembe i Gasabo. Aravuga ko byashobokaga kumuviramo urupfu iyo batinda kumwimura.
Njye mvuga ngo nagize n'umugisha kuko aho nari ntegeye haranagiye, ubwo iyo haza kugenda tutahakuwe, wenda hari kugenda ninjoro tugapfana n'umuryango.
ariko ubwo ndashima ubuyobozi kuko bwatwitayeho.
Abatujwe muri uyu mudugudu barashima ko ibikorwa remezo by'ibanze byabegereye, ariko banabangamiwe no kuba urubyiruko rwabo rudafite uburyo bwo kubona icyo gukora cyaruteza imbere. Madamu Nyiramuhira asanga ari ihurizo rikomeye.
Twagumije gusaba ubuyobozi ikibuga ngo abana babone ahantu bagira gute basohokera bakinire. Dufite abana barangije kwiga, nta gakiriro tugira hafi aha, nta mashuri y'ubumenyingiro tugira. Ibyo ngibyo twagumije kubisaba ubuyobozi ngo urubyiruko rwacu rubone aho rusohokera, cyane cyane ko mu baturage dufite urubyiruko nirwo rwinshi dufite.
Nzabandora na Mazimpaka ni urubyiruko rwo muri uyu mudugudu wa Karama. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko nk'uko ubutegetsi bwabatekerejeho bubakura mu maregeka, igihe rwababonera uburyo bwo guhanga imirimo by'abakarusho.
Icyo gukora usanga ari gikeya. Baduhaye nk'agakiriro kuko ushoboye kubaza, ushoboye gusudira, ushoboye gusuka, kuko agakiriro gakorerwamo ibintu byinshi. Amashuri y'imyuga ntayo, baduhaye ibyo ngibyo twaba dushubijwe.
Turasaba imishinga yadufasha mu rubyiruko, turasaba utwo dukiriro tukajyamo twiga iyo myuga. Yadufasha cyane kuko kubona turi hano usanga turi abantu batanu, turi hano nta kintu turi gukora, turi urubyiruko ni ikibazo.
Bwana Mbyariyeho ukuriye umudugudu wa Karama, nyuma yo gushima ibyiza ubutegetsi bwabagejejeho na bagasanga bagikeneye ubundi buryo bwafasha urubyiruko rwabo.
Kiyongereho n'agakiriro nabyo byaba ari akandi karusho, kugira ngo n'uwarangiza kwiga mu gihe atarabona akazi nawe akabonaho yaba ari gushakira ubuzima bwa buri munsi. Byadufasha cyane, umuntu ashobora kuba afite diplome ariko mu gihe atarabona akazi kavuga ati wajya hariya nabona icyo nkora.
Avugana n'Ijwi ry'Amerika, Bwana Christophe Ntirushwa uyobora umurenge wa Kigali yatubwiye ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu baratangira guha amahugurwa urubyiruko rwa Karama ku mishinga itandukanye yo kubateza imbere.
Ashonjeranishe ariko nabo bahinduye imyumvire kuko nayo mahirwe aba yabonetse yaje, nanone yituteguye kurakira no guhindukana nayo ntabwo bigenda neza. Hari gahunda rero yuko urubyiruko rugera kuri 350 rwamaze guhugurwa ndetse rushyiraho n'amatsinda dukorana intifikasheni cyangwa se sanga n'ibyo bakeneye gufashwamo. Rero ku ikubitiro hari gahunda vuba ahangaha yo gusangirana n'urubyiruko ijana, hari abaga gukora ibya gadaringi, hari abaga kuva ku bintu byo gukora za greeningi imirima y'ibihumyo, noneho tukabahiga n'amasoko, hari abaga gukora ibijyanye n'ikoranabuhanga, hari abaga gukora ibirebana na ubudozi, hakaba na gahunda yo kubahuza n'amasoko ku buryo umusaruro bazajya bakoramo bazajya bawujyana ku masoko azaba yateganijwe, noneho amafaranga avuyemo azongere ase nk'aho ahererekanwa kugira ngo urubyiruko rwose ruzaba rurangije guhugurwa, ariko ari nabwo ruhabwa ibikoresho by'ibanze bigufasha kugira ngo ushobore kwiteza imbere.
Aha muri uyu mudugudu abawutujwemo bana boroje inkoko za kijyambere. Umuganga wita kuri izi nkoko ni Bwana Dieudonne Hagumubwenge, yatweretse ibiraro birimo inkoko zigera ku 3,500.
Ni inkoko zigerageza kuba ari ntoya cyane, twakuye mu zindi kubera ko zarazibangamiraga. Rimwe na rimwe zirwaga zizirya ugasanga zirihishe, niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuzizana hano kugira ngo tuzihe ubwisanzure bwazo bwizewe. Ahangaha naho ubona ni inkoko nini zitera.
Bwana Leonard Ndugu Yangu, perezida wa koperative Icyerekezo Cyiza Karama yororeza inkoko, yatubwiye ko ari ihame ko buri muturage utuye mu mudugudu aba umunyamuryango kugira ngo mu gihe akeneye amagi bimworohere.
Ubwo byamera kose ari igihe twageza inyungu yaba yabonetse tugatanga amagi, ariko niyo tutayatanze gutya y'ubuntu ni ukuvuga ngo dushyira ku giciro cyo hasi ku muntu utuye muri uno mudugudu, umuranguzi cyo aza kuranguraho igi n'umunyamuryango akaba ari cyo aguraho ya magi akayabona ku giciro cyo hasi.
Naho ku mukuru w'umudugudu wa Karama we agashimira ko ubu bworozi bwanafashije mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi ku bakiri bato.
Twatuye mu mudugudu dufitemo abana 12 bari mu mirire mibi. Kwa kundi Leta irebera umuturage ariwo yaduhaye bwa bworozi, dudufasha kuzamura aba bana bava muri ya mirire mibi, nabi uyu munsi bari ku kigero gishyitse cy'abana bakura neza batari ingwingiri, bakura neza ndetse mu mpande zose zisabwa ku mwana agaragaza ubuzima bwiza. Icyo rero ni ikintu cyiza nshimira ubuyobozi.
Gutuza abaturage mu midugudu ni imwe mu ntego ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere. Mu gihe cy'imyaka 5 byibura buri mwaka u Rwanda rwubaka umudugudu w'icyitegererezo, cyane kuba batuye habi. Aba batuye Karama n'imiryango igera muri 240 igizwe n'abaturage basaga 1,200 biganjemo urubyiruko bagiye kuhamara imyaka 3. Bagira ubusaye Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye mu nkambi ya Mulongwe icumbikiye impunzi z'Abarundi baravuga ko bamaze igihe kirekire bakora badahembwa. Inkuru irambuye, Vedaste Ngabo.
Bizimana Leonard
n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Fizi ya kabiri avuga yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya SER rimaze amezi menshi ritabahemba kandi bigisha abana b'impunzi
ko bimeze dufite ikibazo cha cy'imishahara ntitwoyita imishahara ahubwo n'agafashanya SER yatanga kugira ngo itange encouragement ku barimu kugira abana b'u Burundi bari mu nkambi bigi kuva mu kwezi kwa gatano nta kintu na kimwe twigeze turonka barakomeje turindira ntacyo twabonye mu kwezi kw'icumi na kabiri niho bikuyeyo tubona badurungikiye twameze atatu kuva mu kwezi kwa gatanu gushika n'amamunsi rero nta kintu na kimwe turabona niyo mvu yatumye rero dufata ingingo yo kwandikira SER twandikiye ikete tuyimenyesha yuko hamwe batuduha inyishu itomoye mu minsi umunani duhagarika akazi
aba barimo muri inkambi ya Murongwe bashimangira yuko hari igihe bagera ku ishuri bagatsika intege zo kwigisha biravugwa na Niyongabo Leopold nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Fizi ya kabiri
uko atacuri buhembwe n'akazi atacho kamaze n'acho umuntu aba ari karengiza mu muryango tuzinduka tugenda tugataha uko hanyuma umuryango nawo ukenera agafashanyo kaba kapfuye kuri wewe hanyuma nawo karingira bakabura kandi ukenera kwifashisha yawe impuzu ibirato ibiki umuntu aguma bikenera umwanya ku mwanya none nk'impuzu umuntu yatanguye mu kwicenda yambara ibirato umuntu ahereye mu kwicenda yambara gushiku atakindi ari buhindure ngo agure ikindi umva byose garuke isoni mu bandi bose ahubwo tubona kumenga sina kazi nubwo ngomba yo gahera ure tugeze ku ntambwe ko tugenda tugashika ku ishuri twebwe tuki uwo umvise agakatsika shobotse akigisha ubundi nawe yumvise byase basi nakunda kisha none dukore gute
kuba aba barimu bigisha mu mashuri yisumbuye batari guhembwa biteye impungenge bamwe mu babyeyi bo mu ngambi ya Murongwe kuko hari igihe abana babo bajya ku ishuri abarimu ntibigishe
abana baratonda ku ishuri umwana ageze muhira agahita atubwira yuko yatanze ku ishuri umwarimu akamubura mwana agaca ataha atize abana bamaze gutonda ku ishuri ntibige mwana ageze muhira acavuga ati jewe nigiriye kuroba mama n'ubundi singenda ku ishuri nigiriye kuroba umwana w'umukobwa nawe arambwa ati mama nukuri natonze ku ishuri nabuze umwarimu anyigisha jewe rero ngira nitemberere umwana rero agacaja mu byo kuguma yangara ngaha nyene mu nkambi nk'umukobwa akuze we mu bisanzwe ugira gutyo ugacubona akuzaniye inda
babana ntibiga baci bahagarika kwiga nabo ubu ntibagitonda no kwishuri ku mbozo uko barashobora gutonda nkinga ryose mwarimu ntazi bagaca abana menga rero n'umwanya ariko baratakaza ubu ntibagitonda kandi nkatwe nk'ababyeyi ubu byatuzana ingaruka mbi cyane gose kuko ubu abana ariko baritwara kutariko ku mbozo uko bari bamenyereye kwirirwa ku ishuri basigaye birirwa biyerereza mu nkambi baca bakora rero n'ibintu binyuranye n'amategeko
mu ruzinduko umuyobozi wa SER mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Madamu Jacques Kigani yakoreye mu nkambi ya Rusenda mu cyumweru gishize yavuze yuko ikibazo cy'amikoro make kiri muri SER ari yatuma batishurira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye Ovedase Ngabo kubwaradijwe rya Amerika Uvire
mu kurangiza aya makuru dusubire muri Somalia ku gitero cyagabwe ku ngabo z'u Burundi mu mafoto ijwi rya Amerika yabonye yabaguye ku rugamba umwe mu ntwara miheto yarafite urupapuro ruriho indirimbo iri mu manota indirimbo yo kwiragiza Imana yitwa reka ndagutambire mukama niyo turangirijeho aya makuru mugira amahoro y'Imana mwarakunda feministe nshimi Imana
uri noruri ndangaze mukama uri mwizukwiye gushemezwa reka ndagutambire